Muteza matwi Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rikomeje ibigano byaryo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabasuhuje nshuti mu duteza matwi, mbahikaze mu bigano byacu. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru ya karere k'ibiyaga bigari. Nyuma y'ibivugwa mu karere, turaza gukomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara, kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'Abarundi. Ku munsi w'ejo tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu, imyaka 25 yari yuzuye intwaro ya demokrasi itsinze mu gihugu cy'u Burundi. Mu ishyaka Sahwanya Frodebu babona ko demokrasi ibangamiwe kandi itaragerwaho, mu gihe muri Ipro nabo babona ko iyo ntwaro ikomeje gushinga imizi mu gihugu. Bamwe mu banyagihugu bo bemeza ko abanyamashyaka bishyiriye inyungu zabo imbere aho gushyira imbere inyungu z'Abarundi bose. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana uri Bujumbura mu Burundi.
Leo singenda kumana icegera turonguye umugambwe Sahwanya Frodebu ari nawo watsinze amatora yazanye intwaro ya demokarasi mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'1993. Yemeza ko nyuma y'imyaka 25 naho ibimenyetso by'iyo ntwaro bikahari, demokarasi ibangamiwe cyane mu gihugu cy'u Burundi. Iyo ndongozi ya Frodebu yemeza ko intwaro zakurikiranye muri iyo myaka zashize imbere inyungu z'abari ku butegetsi, ubuzima bw'umunyagihugu nabwo bugenda burasubira inyuma.
Umuntu rero yihweje ibiriko bira mu gihugu birerekana neza ko iyo ntwaro ya demokarasi ifite ingorane. Ndwa Kenya bari ku butegetsi kamerewe neza, Abarundi babayeho nahe kandi mu ntwaro ya demokarasi batekereza kubaho neza. Kuko icyambere mu ntwaro ya demokarasi ni kubaho mu mahoro n'umutekano. Ibiba murabizi ni kubaho ushobora kwishyira ukizana ugashyikiza igihugona maradiyo byashyikiye murabizi ni kubaho neza ta bukene urimwo. Nene ubukene turimwe ruko bugenda bubu bworo, inzara yose, ubushomeri ni bwose, ubumenyi mu mashure uriko burababu, abanyagihugu baba muri ibyo, urupfu, gupfungwa, kwangara muri mwe ni ibyo bihe. Rero kugira ngo indwara ya demokarasi simba tarenge bishoboka, kuko itubakiye ku munyagihugu, itubakiye ku buzima bw'umunyagihugu, ntiba ari indwara ya
mu mugambwe Ipro nabo bo siko babibona. Olivier Nkurunziza umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe nahavuga ko hari twagiye turagorana, yemeza ko indwara ya demokarasi iri kwirashinga imizi mu gihugu cy'u Burundi mu gihe abanyagihugu bishiriraho ababarongoye habaye amatora.
Turashima ko by'ukuri iyi demokarasi ikirashinga imizi hagiye harabaho ingora mu 2010, harabo abanyepolitiki bashaka kuva mu matora bagashaka yuko dusubira mu biganiro kugira ngo iby'amatora ntibabyemere, cyangwa ugasanga uri ku butegetsi yatsinze nawe ashaka kuwo uwavuze aca mwiruka ko biratera uruhagarara. No mu 2015 nuko nyine, ariko turabona yuko Abarundi bariko baratahura ko amatora ariyo nzira ishobora kuduha umukuru w'igihugu canke ba mustanteri abashinga amateka twitoreye, kuko nta yindi ngendo ntidushobora gusubira inyuma y'amatora. Twebwe rero umugambo w'abadasigane icyo tubona nuko demokarasi iri kwirashinga imizi buke buke ikomera inaga. Sinkekeranya ko mu myaka y'ibihumbi bibiri na 2025-30 demokarasi azoba yashinze imitsi by'ukuri mu Burundi.
Abanyagihugu bavuganya ni radio Ijwi rya Amerika bo bemeza ko muri iyo myaka abanyamigambo atatu bafashije kugira umunyagihugu yumve ko ari mu ntwaro ya demokarasi. Aba banyagihugu bemeza ko abanyepolitike bishyiriye inyungu zabo imbere, basaba ko abanyamigambo bo kwicarana bakavugana ingene inyungu y'umunyagihugu yoshyirwa imbere muri byose.
Twe twumvise ko haje imigambo myinshi demokarasi ije mu gihugu cyaratunezereye. Ubwo rero ko mbona abanyepolitike bo nyine ari bamema zuzuye nshaka kwikwegera ko bumvikane majinama n'ingingo twebwe biradutangaza cyatumeye mu matwi nyuma y'igihugu kimwe na demokarasi ntiyatuma.
Abanyagihugu nta karusho baronse iyi migambo hati yafashije Abarundi, kuko ifasha Abarundi ntibari kubamenya baturatira babandanya bahunga birukanka. Abanyapolitike buje hamwe bakavugana neza bakajya kubandanya bakikingira ku banyagihugu, kandi abagihugu bake Abarundi bose nenga ntibarondere abanyagihugu barondera inda zabo zonyine.
Ibyo babyiza abanyapolitike bicaye hamwe bakavugana, abatwara inkuru cyacu kikaba kizima kigakomera, ntagire n'abanyamahanga badutwaye ngo
mu Burundi muri iyi minsi nenga si Umurundi nenga ni munyamahanga. Hari urengana ukoresha akagufata zinakaranga muntu ukamuhaye buri imodoka kugira ngo ube muri bisi utanga bibiri, ayo mafaranga ukiyo watanga ukaraba ntawe wibye ntawe ututse ntawe urenganije. Hanyuma rero tugasaba yuko umuntu yakwidegembya akavuga ati jendi Umurundi mu gihugu cyanjye ushobora kwidegembya nta muntu ariko aranyereka kwinyura.
abanyapolitike twavuganye haba muri Frodebu cyangwa muri Iprona naho badahuriza gukunga intwaro ya demokarasi yivaje mu gihugu hari ico basaba gihaze kugira iyo ntware simbatare bakagisaba indongozi z'igihugu cyo Burundi
abadutegeka cyane cyane mu nzego ziducira imanza bateza kumva ko bakorera abanyagihugu batikorera cyangwa badakorera uwabagenye uwabakizeho ubutegetsi n'abatavuga rumwe nabwo bategerezwa kumva neza ko turi mu ngorane ntangere muri ico gihe rero baca bemera kujya mu nzira y'ibiganiro bo ntagira usubira kwiyumvira inzira gukoresha ingufu ntagira basubira kwiyumvira inzira yo gukoresha ikinyoma ntagira basubira kuganira n'abatariho hanyuma bashike ku masezerano arama kubaka igihugu gisubira kugira iteka mu makungu
icambere nuko hubahirizwa amategeko ubutungane n'agateka kazina muntu mu gihugu kuko ivyo nivyo nkingi zikomeye za demokarasi kandi abantu bakabaha uburenganzira bwo gushikiriza ivyimviro bitandukanye no kuvuga ngo imigambwe itandukanye mu gihugu igashobora gukora
umugambwe sabanya Frodebu mu kiganiro waya bamenyesha makuru kuri uyu wa gatano wasabye ko shingwa ishure ryigisha intwaro ya demokarasi kugira zitegure abakiri bato bashobora gufasha mu itsimbataza iyo ntwaro kugira bubake Uburundi bw'iteka bufise ijambo mu makungu ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
mu Rwanda hashize iminsi hagaragara iyegura ry'abayobozi b'inzego z'ibanze bamwe mu banyapolitike bavuganye n'ijwi rya Amerika ntibahuza kucyabagitera uko kwegura kwa hato na hato harabasanga abaturage bakwiye kubwizwa ukuri ku mpamvu zituma abayobozi batoye beguzwa n'abisobanuro bahawe abandi bakemeza ko mu gihe akazi kananiye umuyobozi ikiza ruko yakwegura ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda
bimaze kumenyerwa ko nta cyumweru gishobora gushira hatumvikanye umuyobozi w'akarere ndetse n'abamwungirije basezeye ku mirimo impamvu zitwa ko ari izabo bwite benshi basigaye barabihimbye amazina aho usanga abantu bandikirana ku mbuga nkoranyambaga ngo turu di Rwanda igezeye cyangwa bakabazanya ngo ninde utahiwe kwegura iyi nkubiri benshi ntibarasobanukirwa ikigamije nubwo banyirubwite usanga batanga ibisobanuro ko beguye ku mpamvu zabo bwite abantu benshi usanga bibaza ukuntu umuntu yagiye kwiyamamaza bishaka nyuma y'umwaka umwe cyangwa ibiri atowe agahitamo gusezera ku kazi rimwe na rimwe icyo cyemezo kigafatwa n'abayobozi barenze umwe kandi bakagifatira icyarimwe ijwi rya Amerika ryegereye abanyapolitike bava mu mashyaka anyuranye kugira ngo babashe gusobanura uko bumva iki kibazo bwana Jean Claude Ntezimana umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda Green Party wasanga ibi bintu bikwiye gushakirwa imvugo isobanutse bageza ku baturage
bavuga ngo beguye ngo kubushake nabyo bitarasobanuka neza ubuntu abantu bavuga ngo beguye ku bushake noneho bikaba ari ikintu ki ubwo bushake bubaye ku bantu barenga kimwe cyangwa bageze muri kimwe cya kabiri ubwo bushake nabwo ni ikintu cyo kwibazaho bakwiriye no gushakira n'indi mvugo n'indi nyito igiye kunogera amatwi y'abumva cyangwa abaturage babagiriye icyizere kuba mbere bari bafite ubushake bwo gutorwa bakaniyamamaza noneho nta gihe runaka kiragera ngo nta bushake bafite ubwo bushake butuma bavuga ko beguye nabyo ni ikindi kintu cyo kwibazaho ubutegetsi minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ikwiriye gushakira inyito niba badashoboye bikamenyekana noneho twe n'ishyaka rya opozisiyo tukaba dusaba ko habaho nanone gucukumbura uburyo amatora aba yakozwe nimba habaye ipiganwa ryuzuye noneho abantu bose bakabyibonamo
ku ruhande rw'ishyaka rya na demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party umunyamabanga waryo asanga mbere y'uko abayobozi bafata umwanzuro wo kwegura bakwiye kujya babanza gutanga ibisobanuro ku baturage babashyizeho
ni ukuvuga ngo n'abaturage bigaragara ko atari bo babashyizeho kuko babaye ari bo babashyizeho numva bakabaye babanza gusobanurira abaturage impamvu beguye kuko bavuga ngo ni ubushake bwabo kandi mbere baraberetse ko bafite ubushake babasaba amajwi bakabaye babwira abaturage imvugo nziza cyangwa nzima ibereye bahavuga bati ibi n'ibi n'ibi byarananije bavuze ngo ni ubushake kandi mbere baragaragaje ubushake bajya gusaba amajwi
ibitekerezo bya Green Party binyuranye cyane n'iby'ishyaka rya PPC ishyaka ry'iterambere n'ubusabane Depite Karemera Jean Thierry umunyamabanga mukuru w'iryo shyaka yemeza ko kwegura kw'abayobozi b'inzego z'ibanze atabibonamo ikibazo asobanura ko uyu muyobozi adashoboye abakwiye kwegura uyu muyobozi yemeza ko ahubwo abaturage bakwiye kwishimira ko mu gihe umuyobozi wabo yananiwe akwiye kuvaho
agenekereza ko ahubwo abaturage bakwiye kubyishimira cyane niba tugeze ku kurwego aho umuyobozi abona ko atubahiriza inshingano cyangwa se abona ko adafite ubushobozi bwo kuzageza kuri gahunda runaka iyo gukiyemeje akabona ko ashobora kudindiza abaturage agahitamo kwegura ndumva abaturage bari kubyishimira nanone igihe hari urwego nk'inama njyanama ishoboye gufata icyemezo ikareba igasanga abashinzwe gushyira mu bikorwa umunsi kuwundi gahunda za leta batemo barubahiriza ibyo biyemeje cyangwa se batemo baragera ku mihigo nk'uko babisezeranye icyo gihe n'abafite ubwo bubasha bwo kuba babikora
igitekerezo cy'umunyamabanga mukuru w'ishyaka PPC ntigitandukanye n'icya senateri Vito Rutaremara wo mu ishyaka rya FPR Inkotanyi nawe yemeza ko gusezera kw'abayobozi b'uturere ari ikintu cyo kwishimira kuko hari benshi baba baragaragaweho n'amakosa kuri senateri Tito wavuga ko kugenda kw'aba bayobozi bishimisha babatoye ari bo baturage
uri hari abagenda ari kubwe yiyumviye ko atabibashije hari ugenda ari uko yagiye agira amakosa bakamubwira bati demisiona niko bigiye kugira ngo bamwirukane akaba rero n'ugenda kuko atagejeje ku nshingano yagomba gukora akaba rero n'abagenda nabo baragize amanyanga mu mafaranga harimo benshi buriya bagenda bagenda bakurikije ibyo ngibyo none se kugira ngo ndibwira ko n'abaturage iyo babashyiraho bagira ngo babakorere ibyo kuko iyo babonye batabikoze se bakagenda ahubwo abaturage barishima tuburiya nta nicyo yatumariye ibibazo yaje yaze kuturangiriza ibibazo none tuba tugifite ibibazo umuturage we burya arishima iyo hagiye meya wari uzi ko atamurangiriza ibibazo umuturage niwe wishima mbere
hari hashize imyaka ibiri habayeho amatora y'abayobozi b'uturere mu bayobozi 30 bari batorewe manda y'imyaka itanu yagombaga kurangira mu mwaka w'2021 abayobozi b'uturere 9 bamaze gusezera ku mirimo yabo bivugwa ko ari ku mpamvu zabo bwite aba barimo n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali nawe wari uherutse gusezera ku mirimo ye Asunta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Turabashimiye cyane bagenzi bacu batugejejeho ayo makuru ubu tugeze kuri wa mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara
Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri cya 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazendongo ibiganiro by'uno mwanya
baje bamaze gukurira mu mabarabara bacakire baje mu gasho babirizwe raderenka jembo numengo tobigira ikintu co tuma kibafasha kugira ngo bashobore kuronka ubuzima inyuma yaho uzofatwa zoshaje mu gasho
aba ni bamwe mu bakorera amashyirahamwe haranira agateka kazi na muntu mu ntara ya Muyinga turi mu gihugu cy'u Burundi bavuga icokorwa kugira ngo ikibazo c'abana babandanya bibonekeza mu mabarabara cabaye ndanse gitorega umuti idonido ni mukanyi sase mu bihagufi ya radio yanyu
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
uno munsi rero ikiganiro wanyu mu ntara tugihere mu gisata c'impunzi ahishamwe impuzamakungu gitaho impunzi HCR ryatangaje kuri bandanya kwakira impunzi z'abarundi bahunga igihugu abenshi muri bo bahungira mu gihugu cy'u Rwanda aho HCR ivuga ko yakiriye abarenga 5000 gushika mu mpera z'ukwezi guheze kwa gatanu mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yarusha yatesheje amaso mu cegeranyo cha HCR
Raporo y'ishyamwe mpuzamakungu HCR yakagita impunzi ku isi ivuga ko abarundi n'ubu bakibananya guhunga igihugu cabibarutse iryo shyirahamwe ryamenyesheje ko gisata cyaryo co mu Rwanda arico bugifise akazi kurusha ahandi kuko ariho hari kwahungira benshi kuva mu mwaka w'2018 utanguye HCR rivuga ko ryakira n'imiburiburi abarundi bahungira mu Rwanda bagera kuri 35 ku munsi umwe ico gitegiriko bwa HCR giteye amakenga kuko kiruta ico ku mwaka uheze w'2017 aho ryakira n'imiburiburi abarundi 21 ku munsi mu kwezi kwa mbere hakiriwe abagera ku 314 mu kwezi kwa kabiri hahunze abagera ku 1765 mu kwezi kwa gatatu naho hakiriwe abagera ku 2713 nayo mu kwezi kwa kane hakiriwe abagera ku 137 mu gihe mu kwezi guheze kwa gatanu HCR rivuga ko ryakiriye abagera ku 199 Icho gisata chao ni shetaho imhonzi kivuga kubose hamge abakiriwe bakandikwa nk'impunzi z'Abarundi mu Rwanda kuva uyu mwaka utanguye bagera ku 5,221. Iryo shirahamwe rimenyesha mu cegeranyo caryo kwa benshi bahunga bava mu ntara ya Muyinga hagakurikira Kirundo hanyuma gisagara ca Bujumbura. HCR rivuga ko abenshi muri bo abagera ku bice 66% baca barungikwa mu makambi y'impunzi abandi nabo bakakigwa mu bisagara bitandukanye. Ahandi HCR rivuga ko hamaze guhungira Abarundi muri uyu mwaka ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakiriwe abarenga gato 2,850. HCR rivuga ko no muri Tanzania hariho abahungiyeyo yamara ko muri icyo gihugu habananya kandi hava abahunguka basubira mu Burundi no mu gihugu cy'u Buganda. HCR rivuga ko ariho abakiriwe ariko ku rugero ruto. HCR akagerekana ko ubu rifise impunzi z'Abarundi zirenga 4,424. Igihugu gifise benshi ni Tanzania ahari abarenga 2,245. U Rwanda rwakiriye hafi 91%. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hariyo abarenga 47,200. Hamwe no mu Buganda hari impunzi z'Abarundi zirenga 46,600. Ishamwe mpuzamakungu gitaye impunzi ya se kritera kamo ko rikeneye vyihuta imfashanyo zo kwitaho izo mpunzi. Ibuka gutangaza ko ku mahera arenga 1,391,000 y'amadolari ya Amerika akenewe uwo mwaka rimaze kuronka ibice 60% gusa. Leta y'u Burundi niyemera ivyo biharuro vya se ikagiriza iryo shirahamwe ko ritanga ibiharuro bitari byo byinshi kugira ngo gironkere imfashanyo. Uburundi bwibaza igituma kuva mu mwaka uheze Abarundi babandanya guhunguka ariko ibitegire bya HCR ntibigabanuke. Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Ya Claverne yonguru arakinwe kuri yo murahejeje kudushikiriza ariko no butracabandanya ivyimpunzi mugere yo mumvise Abarundi HCR ivuga ko ari habakiri ko barahunga makamba atandukanye bariko bariruhutsa kuko ibibazo bimwe bimwe biriko birakemugwa nko mikambi yanduta bari baravuze ko injya zagabanutse. Pam yarongoreje injya abavuganye na mugenzi wacu muri Nduta James Jovin barashima izo mfungurwa zongerekanye.
Icyambere cyo shima no shime twoshime imana ku byo kujya twatumaze imisi turonka byari bike cyane n'amavuta yari make rwose ariko imana yadutabaye turaronka baratwongeza hamwe n'ibyo naho bazengeje bongeje amavuta n'ubushaza gusa ariko turabona ko ntibikwiye mu bisanzwe ku mpunzi. Ego hanyuma rero icyo twabaye turagishima kuba twiyumviriye hanyuma rero igisigaye kwagomba ko bodufasha bakatwongeza bakaduha ibikwiye kuko n'ubu injya zirashobora guhera tutarashika kuko kumukundi mukokero.
Ni byiza cyane turabashimiye barongeje amavuta barongeza n'ubushaza ariko n'ubu ntibirakwira kubera uravye abantu ukuntu bafungura by'ukuri barahangayika cyane injya zigasha zihera kare bigaca baburura n'ukuntu bashobora kuronka izindi fungu
by'ukuri. Ubwa mbere turashima ko ryatwiyumvisemwo rikatwongera utuvuta twari tugize iminsi turye ibidakaranze ubu dusigaye dukaranga mbwana aho nyine ntadushikana ku wundi mupokero ahubwo ivyiza bora abantu batwonga gera nyene tukaronka utuvura ro gukaranga na nyadushaza nyene batwongeye no kuvuga iki muri zifungu kwa duhabwa kwipokera cyane cyane cy'abana bakunda gasururu agasururu niko bakunda cyane nakagasururu kawa karagabanijwe n'ubugari barabukunda mugabo ubugari nabwo nyene usanga ari buke iyo buheze rero biratugora ugasanga tuko turakapaka parisha ijya no hino kugira ngo twogera twosumira abana kandi nkambi nayo yugawe ubwiza urafashwa bashavuga ngo uri gisuma
cewe icyo no saba kosa ababijejwe kutugaburira ko twongeza ivyo kurya bakaduha ivyo kurya bikwiye kuko iyo bishitse injya zikaduherana hatarashika igihe tuza gupokera ibindi abavyeyi turahura n'ibibazo cyane harabaja kukibibaruwa mu bijiji bagashobora guhurirayo n'ingorane canke bigashika ugasanga nk'umuntu twashobora kudandaza atagataha afise ngo aze kudandaza kugira ngo iyo minsi birashika ko badufasha bakatwongeza ivyo kurya kugira ngo iminsi bibura bayikongeze
imfungurwa je nshobora kuronka zirangeza nk'ifu irangeza za komisi 21 yangeza komisi 218 ariko acyasigara no kuvuga yuko ya misi 30 idakwira hasigara imisi 8 canke imisi 9 ubushaza bwo bwo bushobora gufata imisi 10 chumi, chumi nine, ikaro kirangao. Nashaka kugira ishiri hamwe la pame, litanga inja, nagomba kulisaba ko yotanga infungu kwa zikuye, tena infungu kwa zimeze neza, atalizo kuyunguru la mana yake, ugie kuraba, infungu kwa ziwa, nye kubeira, wanda kuyunguru la, bimwe wakabita, abahini waka fungura.
Inja umaze kuwa uiri yekenshi, mkubuga ubugani njiza, tuwabukunda, alikorero na habiruko, baliwa kuyikugira humusi wakazodu hindulira, iyo hagezi gihe kwa gumatu, wajabu za amini njene hageri gihe, abana mgitondo, saa sano kumugoro, walibuga ubugani njene, tuwabishima kuko umuze, yukwa kugaburi eniko wakini fungu kwa, aliko njisabu kwa gumba kogo, gira humusi wakazodu hindulira, bakalaba kutundi tunu vodu fashishi. Nga abana mwizi fungu kwa tugaburira, uwi abana walabukunda chane gose, kogo walabukundu wakongezu uwi, kugira ngo icho gihe nyi inja, iyu mwana yerosaga sururu akamwa gahimba n'ubugari ntirwa araba nico gituma mbere ubuyi burafasha ivyo kujya hageze mu gihe imisi yo gupokera itarashika ubuyi burafasha ugasanga harabura nk'imisi 2 canke 3 canke nk'imisi 4 mugabo ubuyi bwabonetse ha gihe usanga habura nk'imisi mike cyane kugira ngo ushikire
nako makuru yo mu kambi twatwafitiye umuno munsi nayo ariko mu ntara imbere yuko duhava duca tubahakanya ko gutasha komuni ya Muyinga na inabice ku masonga iri mu ntara ya Muyinga nyene yihayikiringo cameze abiri kugira ngo abana bose baba mwibarabara bazoe basubije mu miryango yabo munama mustanteri wa komuni ya Muyinga yagirishije abegwa n'ibibazo kuno wakane yavuze kwa yo meze abiri azongirangirana n'ikiringo cameze atatu catanzwe n'umukuru w'igihugu kugira ngo ikibazo c'abana bo mwibarabara kizobe caheze mugenzi wacu imuyinga Jean Bosco ndarurinze atubandanira izino nkuru.
Itariki ya 19 ukwezi kwa kane uyu mwaka turimo cyari sango rya nyuma leta yari yahaye abana bo mwibarabara ndetse n'abasegerereza kugira abazoe bivanyeho kugushaka iryo gabishwa ryari mu itangazo ryasohowe n'ubushyikiranganje by'intwari hagati mu gihugu imbere yaho gato mu rukurikirane rw'uwo mugambi wa leta wo gukora abana mwibarabara n'umukuru w'igihugu nawe yari yatanze amezi atatu kugira abana bose bazoe basubijwe iwabo mu gisagara cya Muyinga cyo kimwe n'ahandi baragiye kukizi barasubiza abana bo mu barabara mu miryango yabo kubera ko bamazeyo umwanya urumerumara. Filipo Mbera Mihigo warongoye komini ya Muyinga yashimye gushyira mu minwe icyo kibazo abakurikiranira hafi ibibazo by'abana mu ntara ya Muyinga.
Tukeneye abantu bagira deklarasiyo konkrete ukavuga ati twebwe uno munsi turi kwa minani dufite abana batanu twakwiya, uno munsi turi kwa gwasa dufite abana twakwiya kandi bavuye hehe mu ibarabara uno munsi bashobora kugira tuma yaje igikoko kihuta kugira ngo muri ayo amezi abiri asigaye abana babe bavuye mu ibarabara.
Ku gituma abo bana bagwirirana mu ibarabara hari icyo bose bahuriza ko
kuri ibyo rero umuntu arabye agerageje kuraba hirya no hino turabona yuko imvo zivana abana mu ibarabara nk'uko abandi bagiye barabibuvuga harimo ube gito bwo mu miryango iyo bapfa hakaba n'ube gito bw'abana hakaba n'ube gito bw'abantu bababona bababika.
Kubera iyo mvo uyu arongo ishyirahamwe riharanira agateka k'abana abona ko hoba kwibutsa mu miryango no mu bajeje intwaro hasi uruhara rwabo.
Ni ukuvuga uruhara rw'umukwa mu muryango rugumaho nk'uko abandi bose bagiye barabivuga. Ni ukuvuga no guhimiriza hariya ku mitumba cyane cyane bantezwa mihana kuko ntiwombwira yuko mu mihana cumi yuko umuntu ashobora kuyoberwa yuko umwana yavuyeho yagiye mu ibarabara. Ni ukuvuga administration ya la base irafise igikorwa kininiya cyane.
Mugenzi we akorera muri icyo gisata amwunganira avuga ko amashyirahamwe yo kuyemeza kudoma urutoke ku mwana yagarutse mu ibarabara agashyikirizwa ababijejwe mu gihe avuye iyo yari yajyana ntasigaye inyuma ibihano.
Bajya bamaze gukurira mu mabarabara bobo ntibajya kuvuga ngo ntibajya gufungwa bacakire baje mu gasho babirizwe raberenka ababyeyi twamaze kumenya bamwe bamwe turabazi tubabashyikirize abijejwe code penale rimwe iravuga yuko hariho deresema ni kubera iki uwo mwana yamuretse ntaje no kumurondeza ntanamukurikirane.
Guhana amashyirahamwe ntabyumva kumwe uyu we abona ko hari ubundi buryo bwofasha bakaguma iwabo.
Abakuze jewe numva umengo hari uwatopoze yuko bofungwa ndavyumva mugabo je mbona umengo twobigira ikintu cotuma kibafasha cobankadra kugira ngo bashobore
kuronka ubuzima ariko inyuma yaho uzofatwa azoshaje mugasha
muri make mutantira komine muyinga avuga ko umugambi utegezwe kuja mu ngiro muri aya meza abiri
icyo twavuga ni uko tugiye muri identification y'abana bari mu barabara tukabigiranya twashyira ahantu hanyuma abo dushaka kuruhika direkitema muhiri wabo tugaca tubabukira muhiri wabo kandi tugaca tubwira umukuru mutumba kugira raporo yabo twirukanye ko dusubiye kumubona yagaruka tuzatuza kubaza kubera iki uwo mwana agumagaruka ikigira kabiri ni uko dushaka tumaze kugira identification icyo mubaye tubasabye guhera uno munsi nk'abayisilamu kapenikoti ni uko mubivuga ntibibe ibanga rya musantego ntiryabaye ibanga
ishyirahamwe SOS ryakira imfubyi zitarenza imyaka itanu ryemera ko rizofasha mu buryo bwo kwiyunguruza mu gikorwa cyo gusubiza abana bo mu ibarabara iwabo imuyinga mu buraruko bushyira buseruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni gice cya kabiri cy'ibiganiro tubafitiye muri iwanyu mu ntara uno munsi rero nk'uko mumenyereta tubatahiriza abanyu haba mu makambi haba mu ntara zitandukanye mu bihugu bitandukanye turabashiramo n'uturirimbo tubafasha kumererwa neza weekend nziza n'umunsi mwiza akaririmbo ni Darling ka Ben hamwe na Butena Knowless. Mbere wa mbere twakiriye akari ingabirano ngabirano ikaze ku Jugi Amerika.
Yo murakoze cyane nisanga ikaze kabisa murakoze cyane Diana. Ego nkuko mwabivuze ni adere ngabirano nyene ni mu ntara ya Rumonge muri komine Buyengero abariho mu ntara kama nibereye.
Aho mu Buyengero havugwa makiga Adela.
Ibuyengero n'ukuri turaho turashima mu gihe tubona ko ikirere kiriko kiratwereka ko impeshi iri tayari. Ego
weekend nayo
weekend mbona ari ibintu byiza cyane mu gihe tubona ko ari ibintu byiza hatekanye nuko ego
urakoze ruga ku ijambo rero utashatse ku mutima ngabirano.
Ego ubwa mbere bwo panagombe nkangure gutasha inshuti n'abagenzi na cyane impunzi iri mu makambi atandukanye nk'aho mu nkambi y'Irusenda ni mu gihugu cya Congo ndahabone ubu bitani na hazo Siviziane bamwita
nyandika mu gitabo cy'abakunzi bawe nagenda kwemereye isinzo sibana imire nyandika mu gitabo.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nuko mu Kenya turava duhana agahindukira harakaririmbo bari badusabye ka Sagbi ntitwashoboye kukaronka ariko tumuhaye kano ni Serge yari yagasabye akarimbo ni Nyampinga. Sagbi ni umuririmbyi w'umurundi yaririmbye uturimbo dutandukanye haba utw'urukundo canke mu bindi bisata bindi. Nshuti bakunze mari kumwe natwe no ngaha duce tuba turabangira ibiganiro vyo mu Kirundi no mu Kinyarwanda twari tubafitiye muri kano kanya ariko muze kubandanya mwumviriza Ijwi rya Amerika maba mwe mutwumva muciye kuri shortwave mwaba batwumva muciye ku mirongo ya FM itandukanye canke naho kuri zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Masari imbere turiko turabategura ibiganiro muri vyo harimo muri isanga muza kurikira saa 10 gushika saa 11 igihe cy'isa 12 turaza kwashikiza amakuru avugwa mu Burundi igihe cy'isa 12 gice na hot azakora amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Murani gwe mwakoze kutwumviriza na Lidiane nahazwe kuri mikro tuzosubire mu kiganiro wanyu mu ntara umunsi wa mbere nkaho twatanguriye yakoze Innocent Kimenye yegeranije amajwi hamwe na ingénieur Linas yamufashe muhinga bw'ivyuma twemi tuti Murani gwe twasigiye kano karirimbo nyampinga kasati
abakomeje kudutega amatwi mu masegonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu